Twashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu kuri micro ahi Washington muzindukanye na Joy Diane nini nahazwe ikaze mu biganiro n'amakuru twafitiye muri kano gatondo. Muti twabateguri iki mukanya makuru yacu turahera kuyagezweho ijya nino ku isi aze kurikirwa nayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nyuma yayo mwaca mukurikira ikiganiro cy'ugwaruka ejo kiza gukurikirwa na dusangira ijambo musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo. Nongenda bahe ikaze ntuti bakunze bijwi rya Amerika. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga binini duhere mu hirya nino ku isi aho ibisagara byinshi by'Ubwongereza ejo kuwa gatandatu vyiriwemwo akajagari kabiyerekana biyamiriza iyicwa ry'abana batatu bicishijwe imbugita mu ntango z'inundwi. Polisi y'Ubwongereza ivuga ko bamwe mu bakozi bayo bakomerekeye muri iyo myiyerekano yakozwe ahanini n'abanyagihugu badashigikiye abimukira. Imyiyerekano imaze iminsi ine mu Bwongereza yatewe ahanini n'ibihuha vyakwirakwijwe ku mbuga ngurukanya na bumenyi bivuga ko wacumise imbugita abana batatu abasanze aho bariko batamba imvino kavukire yari umwimukira w'intagondwa we mu Islam. Polisi y'Ubwongereza n'ubutungane bw'ico gihugu vyahisemo gutangaza imyidondoro y'umwana yakoze ubwo bubisha naho hari hasigaye iminsi mike ngo akwize imyaka imwemerera ko imyidondoro yiwe ija ku mugaragaro. Ivyo polisi ikaba yabikoze kugira ngo ituze ibihuha. Uyo mwana na rero yitwa Axel Ludakubana akomoka ku bavyeyi b'abanyarwanda mu minsi mike azokwiza imyaka 18. Mu itangazo polisi y'Ubwongereza yasohoye ejo kwa gatandatu yagize iti abapolisi bacu bane barakomeretse igihe bari bahanganye n'imigumuko ikomeye. Bamwe mu biyerekanye biyerekana batera amacupa arimo inzoga amagi n'ibindi bikoresho bishobora gukomeretsanya bononye n'ibindi bibanza bimwe bimwe bikoregwamo ubucuruzi. Harabateye abapolisi amabuye banaturira umudugu umwe abandi bayatera ku misigiti isengerwamo abayisilamu. Hari n'abakije imbeya z'umuriro imbere ya bimwe mu biro bikoramo polisi y'Ubwongereza. Umwe mu bimukira afise iduka ryononekaye yabwitangazamakuru ati simbona igituma baduteye. Maze imyaka 35 mba muri iki gisagara, umugore wanje n'abana banje bose ni bakavukire bo ngaha, sinzi icyo novuga biteye agahinda. 12 mu bakora imyerekano bace batabwa muri yompi umutekano urakomezwa. Abayisilamu bahabwa impanuro zo kugara imisigiti basengeramwo kugera hasohotse ayandi mategeko. Umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubwongereza yateye ivyatsi ivuye inyuma abakoze iyo myerekano yongera asaba igipolisi gufata ingingo zikaze. Uganyuma haba imyerekano ishusha nk'iyi mu Bwongereza hari mu 2011 aho ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abanyagihugu bihaye amabarabara biyamiriza umupolisi yari yishe umwirabure yaba i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza. Polisi y'Ubwongereza yavuze ko ivyabaye atandi imyerekano ahubwo karakajagari katagira izina. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere muri Uganda yarayiyemeje ko injanywe n'ikiza c'ibihara vy'inkende. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu buvuga ko abanduye bamaze kumenyekana ari babiri. Abanduye bose nabo mu karere kitwa Kakasese kegeranye n'umupaka Uganda ihana na Republika Demokarasi ya Congo bava mu bisagara bibiri bitandukanye ariko uko ari bibiri biregeranye. Umwe n'uwo mu gisagara citwa Mpondwe wundi nawe n'uwo mucitwa Buela. Ubushikiranganji bwitaho amagara abantu buvuga ko abanduye bose bavanye iyo ndwara muri Congo. Abandi 9 bahuye n'abanduye baciye bashigwa mu kato aho bariko barakurikiranwa n'abaganga. Mu karere ka Afrika y'Ubuseruko ibihugu bimaze kwemeza ko vyatewe n'ikiza c'ibihara vy'inkende n'u Burundi, u Rwanda, Congo na Kenya. Republika Demokarasi ya Congo niyo ivugwamo ariko benshi banduye kuva mu kwezi kw'indwi hamaze gukekwa ko ico kiza ni 2000 cumi na kimwe aba barimo abamaze kwandura n'abandi bakiriko bagikogwa ko ivyigwa muri abo abagera kuri 450 baramaze guhitanwa n'ico kiza umuryango umwe bwa Afrika kuwa gatanu w'inondwi turiko turawusozera ukaba wemeje vyihuta imiliyoni 10.4 mu madolari ya Amerika vyo guhangana n'iki kiza n'amafaranga yavuye mu kigega cari kigenewe kurwanya COVID ya 19 ingwara y'ibihara vy'inkende muri Afrika mumenya ko ibonekeje ubwa mbere mu 1970 yatanguriye muri Congo mu kanya turaca tubandanya n'amakuru yandi yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ariko imbere yaho twanze dusimbira hamwe Amerika Donald Trump yahoze ari president akaba n'umukandida wa Republican mu matora yimirije atangaza ko yifuza cyane guhurira mu kiganiro Kamala Mpaka na Kamala Harris azoba ahagarariye abademokrati mu matora mu kwezi kwa 11 ubutumwa Trump yashize ku rubuga Truth Social yitangurije uvuga ko yamaze kumvikana na televiziyo ya Amerika Fox News kwico kiganiro coba igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda ntigeze atomora ko mukeba wiwe Kamala Harris yemeye kuzoba muri ico kiganiro Kamala asanzwe ari vice president wa Amerika nawe nyene ntacara bivuga ko ubutumwa bwa Trump bwasohotse nyuma y'amasaha make cyane umugambwe wa Democrats wemeje kumugaragaro Kamala Harris nka kandida wawo mu matora yo mu kwa 11 ejo aho bukera kwa mbere niho bitegekanije ko Kamala yemera kumugaragaro igenwa giwe nka kandida w'aba Democrats umugambwe wa Democrats wahisemo Kamala nka kandida wawo inyuma yuko Joe Biden ahivye kuzohiganira amatora ya president ku ruhande rw'aba Democrats president Joe Biden yavanye akarenge mu byo guhiganira manda ya kabiri muravyibuka inyuma y'ikiganiro mpaka yakoranye na Trump benshi bakamwagiriza ko yagikoze nabi biboneka ko atagishoboye gutwara kwera utuguvuduke tw'ubusaza twamuranzwe ko ikiganiro cha kabiri hagati y'umukandida wa Democrat n'uwa Republican cari kubigenekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda kikabera kuri televiziyo ABC nyamerika ariko Donald Trump yahisemo kutakijamwo avuga ko atokorana ikiganiro na Kamala kandi umugambwe wiwe utaramwemeza kumugaragaro nk'umukandida wawo mu matora ico gihe Madame Kamala Harris yari yavuze ko atacho mubuza guhura na Trump kugira ngo bakorane ikiganiro mpaka kwirino nchuro Donald Trump akaba yatangaje ko ikiganiro ciwe na Kamala kikaramuka kibaye kizobera muri leta ya Pennsylvania kandi kizobera aho ababishaka bashobora kuza kukiraba imbona nkubone tukivuga rero ku vy'amatora ya Amerika ubuhinga ngurukana bumenyi bugezeho buri mu bikoresho bikomeye biriko bitera impari no kwikeka hagati y'abahiganira intebe ya president wa Amerika ibindi kuri no nkuru ijwi rya Amerika yakoze mu Congereza byateguwe mu Kirundi na Pierre Claver niyo nkuru
Google ikompanyi ikomeye mu byo kumenyesha makuru yoba ishaka guhengamira ku mukandida Kamala Harris Kubwo umuyobozi w'urubuga ngurukana bumenye X rwahoze rwitwa Twitter Elon Musk cyo kimwe n'abandi bashigikiye Donald Trump uko guhenga mane kukiri ikinyegezwa abo barafise n'ivyemezo berekana Icya mbere ni foto yakwiragijwe na Elon Musk itariki 28 z'ukwezi kw'indwi yerekana ko ugerageje kurondera izina Perezida Donald ku rubuga rwa Google hazi izina rya hinduwe rikaba Donald Duck abo bemeza kandi ko urondeye izina Perezida Joe aronka Biden mu gihe urondeye Perezida Donald ubwo rubuga rwigira nkana rukanyegeza Trump abandi bagerageje muri ubwo buryo basanze Google iterekana igitero giheruka gukoregwa uwo aserukira umugambwe w'aba Republican Trump aho yarashwe amasasu ku gutwi umukenguza amateka w'umu Republican muri leta ya Texas Ted Cruz yatangaje ku rubuga rwa X n'agashavu kenshi ati n'ubusazi Google yisutse byeruye mu by'amatora abatwara Google bariko basoka ibyotsi nk'ibikoroza amosozi mu Banyamerika mu kubibagiza igitero cyakorewe Trump aho hari abashatse kumugandagura mu gihe byagireje bidasiba gushigwa ahabona iyo sosiyete iri muri California yoyo yabwiye igitangazamakuru CBS ko ari ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma ituma amazina amwamwe ataboneka neza nk'ayabahoze batwara Amerika n'icegera cy'umukuru w'igihugu ubu ico bikoze hari nabanditse icegera cha perezida ntibaheraheza neza izina Kamala naho nyene irindi zina Harris ntiriboneka Google irahakana yivuye inyuma ko atamukozi wayo yabigizemo uruhara mu buryo bwose. Yamara izo nseguro ntizinyura abasanzwe bagwanya iyo sosiyete yashinze imizi mu byo gutumana ko amakuru ku isi mu gihe urubuga n'izindi nka Twitter, Facebook, Instagram n'izindi zisa n'izabaye ibikoresho muri politike ya Amerika. Elon Musk abona ko bishobora kuba bitumwa n'uko abakozi ba sosiyete Alphabet yavyagiye Google bari mu bafashije cyane Biden, agashimangira ko Google isigaye ikora ihengamiye ku ruhande rumwe rwa politike. Naho biruko uwo Elon Musk nyene asanzwe ari umwe mu bantu bakomeye bashigikiye Donald Trump mu byerekeye buhinga ngurukana bumenyi, yaheruka kwifatirwa mu gahanga n'abakunzi ba Kamala Harris. Yari yakwiragije amasanamu acyoza uwo mukenyezi ariko arahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu cya Amerika. Izo mpari n'ukwagirizanya byerekana ingene amakompanyi n'amasosiyete akomeye y'imbuga ngurukana bumenyi afise uruhara rukomeye mu matora na politiki ya Amerika. Akabaye kose kuri izo mbuga ngurukana bumenyi zikunzwe cyane ntikavugwa ko rumwe.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe hasigaye iminsi 12 gusa kugira ngo Burundi butangure rusansuma rusangi, ico gihugu kimaze kuronka imiliyaridi 66 kuri 97 zikenewe. Amafaranga amaze kuboneka yose yo kuzokoreshwa muri iyo rusansuma izotangura igenekerezo rya 16 z'uku kwezi kwa munani yatanzwe na leta y'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura Abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo, ibitungwa boroye, imirima bafise, agataka karimo imirima n'akarimo ibiti, n'abana bo mu ibarabara bazoharurwa. Nikora Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko rwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro, umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza Abarundi bazokwita bico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Kuko natwebwa ngo mutagatuza muri yambo na kazoza y'igihugu cyifashe mu 2040 gitembere mu 2060 tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuzuba tukoja mu na kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyombo nakazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka duvize uko kangana, yatumenya uko twitwara kugira dushe kuri yambo nakazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabesheje abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izo wa mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwita amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri.
Kuko twezwe meme uko bikorwa twezwe duca inzu ku nzu, mugabo umuja kuyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashyize centre de difera, kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwijije imyaka y'ukuzotora hama baguhe kajya kanunze kugira uzoje gutora yuta nabuye muhira ngo ugende nta numwe akubona nta numwe azakukura mugatwe muri rusansuma nabivuze tuzoca inzu ku.
Uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye Gitega, yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira ingufu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ntibajuragirike. Hasabwa ko atakindi gikorwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa iminsi 5 iri imbere ya rusasuma. N'abajejwe madini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganyiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
tubazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana, ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe cy'iwe.
nimusigurire abo bafise inyigisho nkizo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva.
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'Abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganje wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusasuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa. Ubwo rusasuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa ahanishije hamwe Parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo u Burundi n'Abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta kwimeza imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazigitigire cabiyitunganiriza.
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu mu Burundi kidafise service za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza ha muri imi mu myaka nzobangeza planification na kuyasubira haba muri ministere de finance planification barayine none ibiwe umva nk'umushikira atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo baplanifye mu ngene igisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bivyo bigenda gute amatara na amazi no nibikunda.
Abanyagihugu bo kumugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri ugo rusansuma. Bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko bizova muri ico gikorwa byo bintango yo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya Yoba aho nyene kumugwa mukuru wa Gitega ati rusansuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ugo rusansuma gwategerezwa kuba mu mwaka 2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora habategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshure bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baronswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa ama mashine nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu c'uwa 15 z'ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo c'uwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa ko azoba atarabaho.
Ijwi rya Amerika twandanirize ku kiganiro ejo.
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro Gikaremera Patrick Mbahayikaz. Akenshi usanga umugore utwite abwiriwe ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayandikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegura inda cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda, aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe, aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje.
Turi mu kiganiro ejo, aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo, aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda, hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute.
Reka yera nkwereke ubwo nsigaye myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari
naho mwebwe muvuga ngo iki
no kubagura?
Kubagura, kubagura baba bashatse kuvuga iki?
Nuko kugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana.
Umwana utwita agashobora kuzavuka.
None harenze y'iminsi 3 na muganga ntiyakubaga 3. Nta muganga yemera kukubaga na rimwe bibaho, nabo bicara bakategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wicaye hanga uri gukora iki?
Bivuze ko se n'abaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti.
Ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi. Umuganga yarambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba n'ukuri. Njyewe ndakubwira ibyo nzi, nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru 3 ari uko nagiyeyo. Iyo ntageze ubwo rero bumubone.
Umuco wo gutegura inda ubumva gute?
Njyewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe biriya miti yagihanga ngiye nango njya mbyemera njyewe ngo numve bindi mu maraso. Reka reka.
Ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo?
Reka reka. Ashaka nta kuba yagiye kwifata ariko simbimenye.
Ntubimenye? Ariko se ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere y'uko ajya kubyara?
Nose wamubuza kujya yabishatse. Ariko wamubuza kujya yabishatse ariko njyewe nango nigeze na imyaka nigeze kujya kumushakira.
Mama wigeze ujyayo?
Ntabwo nagiye.
Kubera iki?
Mama ko nizera Imana yo mu ijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva.
Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute?
Njyewe nkumva numva atari byo njye ntabijyamo.
Kubera iki?
Reka reka imiti ya Kinyarwanda ni ya Kinyarwanda nyine.
Nyine kubera
ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza. Bya Kinyarwanda ni bya Kinyarwanda ntago binjyamo.
Ufite abana bangahe?
Ufite abana bane.
Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati
nyamara? Nigeze nje.
Byagendaga bite?
Nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara, igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara.
Umuco wo gutegura inda uwumva ute?
Bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakane kubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga ukabanza ukagerayo, ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umubyeyi agakira. Abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira. Bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka.
Noneho bikagenda neza. Komera nawe ngwino tuganire nta kibazo.
Bikaba byagenda neza.
Yego.
Ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora. Banze ujye mu giturage banze bagutegure.
Na n'ubu biracyakorwa?
Ubu? Iyo binyenye bajyayo mu giturage.
Mugabo ngiye nitwa Nkurunziza Pacifique. Iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wawumva ute?
Umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze, ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura, yamara ho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara, niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa, cyangwa se nk'umuganga yaba abizi akakohereza akajya avuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke.
Ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora?
Yewe barabikora rwose. Niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima, bamara kugupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine.
Bivuze yuko ari ibintu bizwi?
Birazwi, gutegura inda birazwi.
Ni byiza?
Gutegura inda ahantu bibera byiza ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga, wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka.
ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura.
Wowe witwa neko nakwiye kwitwa nkunuzi za Pacific.
Nge banyita nakibera umwanzi Juvenal.
Turi kuganira ku muco wo gutegura inda.
Ndumva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntago ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukabutamubona ari muzima. Ni ibintu byiza.
Nakubera ikize.
Nanjye uwo muco navutse nkusangaho. Ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babye nk'abana b'imumuga cyangwa se bibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana.
Niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose.
Uwo byageze bite mu meze wagiyeyo ryari?
Njyewe nagiyeyo yafite amezi arindwi, n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywa wenda kanywa gake ntunywe mwinshi. Byaramfashije nta kibazo nagize kandi n'umwana nta kibazo yagize.
Dr Aniseti Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza, ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo.
Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengeserera ibintu byinshi cyane, uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyenge byangiza ubuzima bw'umwana. Muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse ruba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane. Noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu mubiri wacu byayo byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri. Ni nacyo gituma ko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye, ibi byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana, ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande habyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ariho awufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo, kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe.
Uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe, abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro, ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka baba bavutse batagejeje igihe, kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 200,000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo.
Aha ngai ngukorera dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Aniseti Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda, ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifica duteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda? Mutwandikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7/7/2014 cyangwa se kuri 7/7/2032 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe. Aha, bakunzi bacu rero reka babwira ko turi kubona ku musozo w'ikiganiro ejo cya none cyagarutse ku myumvire y'umuco wo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda. twumvise abaturage b'umurenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye uko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe batubwiye ko uyu muco ari mwiza kuko hari n'abatubwiye ko banakoresheje imwe mu miti yo gutegura inda. Gusa ku rundi ruhande ariko hari n'abandi batubwiye ko uyu muco wo gutegura inda batawumva kuko bo babona bitizewe. Twanumvise kandi muri iki kiganiro Dr. Anicette Nzabonima imuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuzima batemera umugore utwite gukoresha imiti ya Kinyarwanda, ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Nshuti rero bakunze ibikiganiro ejo nahadusore ikiganiro ejo cya none, nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo ikiganiro kibagereho. By'umwihariko Mwizero Crispe wari ku banga bw'ibyuma, ndetse na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Ikiganiro ejo cyo nakagaruka ari kumwe na Gikame Patrick Abutaha.
Radio y'ijwi y'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, aha niho hagarukiye igice cya mbere cy'ibiganiro byacu kuri mikono muhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Diana Nini Nahazwi. Reka mbe ndabike banuye gato, turaza kongera mu bindi biganiro, ariko sindabasige mwenyene, ndabasigirane bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo.